soyi munsi mubwire
imuva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mwiriho neza nshuti mwese, muduteze amatwi. Ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbayikaze mu makuru yacu. U Burundi buherutse kuburira ibihugu byawufatiye ibihano ko nibidakuraho ibyo bihano nabwo bushobora gufatira ibyo bihugu n'imiryango ibihano. Hagataho amwe mu mashyirahamwe n'amashyaka avuga ko ari icyemezo cyiza, ariko abandi bagasanga bisa nk'imikino, kuko igihugu gitunzwe hanini n'imfashanyo ziva muri ibyo bihugu n'imiryango mpuzamahanga.
Amahera twebwe turonka bavuye mu matagisi no mu makori ako gushika gatoyi imiliyaridi igihumbi usanga akora gusa mu bijyanye no kubaho kwa leta kwa misi yose, ata mugambi n'umwe bashobora kurangura.
Ngo ni Gerard Hakizimana, ni umuyobozi w'ishyirahamwe FUNCON F rishinzwe kurwanya ikimenyane mu Burundi.
Ubu nabo turacikuye cyane ibyo bisaba hanze dushobora nacyo gufata ingo zacu ntitwashikukiye. Ubundi nabwo wasibyo bukenewe ko nta cyo bituma rero tuba duti birashoboka ko nabwo ushobora gufata ibyo bihano ugafata mbere n'ibyo bihugu byawe turabubona ko umwe ntawubyubahuka.
Uwo nawe ni Gabriel Rufyiri, uyobora ishyirahamwe Olukome rishinzwe kurwanya ruswa n'isesagura ry'umutungo wa leta. Muri Burkina Faso ho abantu bitwaje intwaro bishe abaturage 20 mu midugudu itatu mu majyaruguru y'igihugu. Guverinoma ikeka ko ari abajihadiste cyangwa imitwe y'intagondwa yabikoze. Izo nkuru n'izindi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Mbere y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari, reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Burkina Faso, abantu bitwaje intwaro bishe abaturage 20 mu midugudu itatu mu majyaruguru y'igihugu. Guverinoma ikeka ko ari abajihadiste cyangwa imitwe y'intagondwa yabikoze. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Thomas Kamilindi.
Ibitero byabaye mu midugudu ya Demniol, Bombofa na Pete Gerse mu ntara ya Seno, nkuko ministri w'itumanaho wa Burkina Faso abitangaza. Nubwo leta yemeza ko abishwe ari 20, abaturage bo babwiye ibigo ntaramakuru bitandukanye ko mu byukuri abaturage bishwe ari 24, abakomeretse n'abazimiye bo ntibaramenyekana. Ibi bitero bibaye nyuma y'iminsi 10 abandi bantu 25 bishwe muri Burkina Faso mu gitero kibasiye imodoka zari zitwaye abakuwe mu byabo barimo basubira iwabo. Abaturage 100 bamaze kwicwa muri iyi myaka 5 ishize muri Burkina Faso, abandi bagera kuri 1,000,000 bahunze ingo zabo kubera intambara z'amoko, amadini n'intagondwa. Naho umuryango w'abibumbye uvuga ko kuva mu mwaka ushize abaturage bagera ku 400,000 bamaze kwicwa mu ntambara z'intagondwa muri Burkina Faso, Mali na Niger, ibihugu bitatu by'akarere ka Sahel bituranye.
Wahoze ari ministri w'ingabo z'igihugu cya Mexique, General Salvador Zepeda, yatawe muri yombi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akekwaho ibyaha byo gucuruza ibiyobyabwenge n'iyezandonke y'imari ibikomokamo. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu nanone Thomas Kamilindi.
General Salvador Zepeda w'imyaka 72 y'amavuko yabaye ministri ukomeye w'ingabo za Mexique imyaka 6 ku butegetsi bwa president Enrique Pena Nieto kuva mu 2012 kugera mu 2018. Yafatiwe ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Los Angeles muri California mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mpapuro zo kumuta muri yombi z'ikigo cy'igihugu kirwanya ibiyobyabwenge DEA mu magambo ahinnye. Abantu benshi bari muri guverinoma ya president Enrique Pena Nieto n'abandi bakomeye bo mu ishyaka rye bakekwaho n'ubutabera ibyaha bya ruswa byo mu rwego rwo hejuru. Bamwe na bamwe baba ndetse bakorana n'imitwe y'abicanyi nk'imitwe icuruza ibiyobyabwenge ikomeye. Uretse General Salvador Zepeda, undi mugabo witwa Genero Garcia Luna w'imyaka 52 y'amavuko wabaye ministri w'umutekano wa Mexique kuva mu 2006 kugera mu 2012 afungiye i New York mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu 2019. Umushinjacyaha amukurikiranyeho ibyaha byo gufatanya n'umutwe ukomeye ucuruza ibiyobyabwenge witwa Sinaloa wa El Chapo Guzman, nawe uri muri gereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Arakoze Thomas Kamilindi utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.42. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Mukanya na makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge mu Rwanda rumaze gukatira bwana Isaac Munyakazi wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi igihano cyo gufungwa imyaka 10. Ni nyuma yuko urukiko rumuhamije ibyaha bya ruswa no gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite. Ni inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa.
Ntibyatwaye umwanya munini umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge asoma icyemezo ku rubanza ruregwamo bwana Isaac Munyakazi wahoze ari umunyamabanga wa leta ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye ku byaha bya ruswa akurikiranyweho n'ubushinjacyaha byafashe byibura iminota ibarirwa muri 30. Abaregwa bwana Munyakazi na bwana Abudu Gahima ntibagaragaye mu rukiko, hagaragaye umushinjacyaha ubarega n'abari baje kumva urubanza rwabo. Bwana Isaac Munyakazi araregwa ko ubwo yari ministri muri Minisiteri y'Uburezi yagize uruhare mu gutuma ishuri Good Harvest School rishyirwa mu myanya 10 ya mbere yatsinze neza mu gihugu kubera ko bwana Buduga Hima nyiri iryo shuri ari inshuti ya Munyakazi. Munyakazi ashinjwa ko bwana Alphonse Sebaganwa ukora mu kigo cy'igihugu cy'uburezi REBU yamusabye gufasha inshuti ye nyuma gaha Sebaganwa 500,000 by'amafaranga nk'ishimwe ariko agahita yashyikiriza urwego rw'ubugenzacyaha REBU. Ubushinjacyaha buvuga ko ishuri Good Harvest School ryagombaga kuza ku mwanya w'143 mu gihugu hose ryaje ku mwanya wa 9 mu bigo byatsinze neza ibizamini bya leta mu mwaka ushize. Hari n'imyanya y'abanyeshuri bagiye bashyirwa mu ba mbere mu gutsinda neza muri icyo kigo nk'uko bisobanurwa n'ubushinjacyaha. Ariko Gahima akavuga ko iby'ubushinjacyaha bumurega bitari ukuri kuko ngo si ubwa mbere ikigo cy'ishuri cye cyari gitsinze neza kuko ngo no mu myaka yabanje byajyaga bibaho. Urukiko rugasanga niba hari amakosa yakozwe mu gukosora ibizamini bya leta ikigo cy'igihugu cy'uburezi REBU ari cyo gikwiye kubibazwa. Ariko nanone kuba ikigo cya Gahima byaragaragaye ko habayeho icyafatwa nko kwibeshya bagasubiramo bagakosora bagahindura umwanya wa 9 cyari cyashyizweho nyiracyo akinumira ntatanga ikirego ngo avuge ko bamuharaba ikizina ry'ishuri rye bivuze ko kuko nawe yemera ko atatsindishije neza. Kuguhurira mu modoka inshuro zirenze imwe n'ahandi hantu hiherereye hagati ya Sebaganwa Munyakazi na Gahima hagamijwe gufasha inshuti ya Munyakazi ishuri rye rikaza mu myanya 10 ya mbere mu bigo byatsinze neza, umucamanza yavuze ko byashimangirwa n'uko byarangiye Sebaganwa ahembwa 500,000 nka ruswa nk'uko yari yabyizejwe. Umucamanza yashimangiye ko umuntu wari ministri afite umwanya w'icyubahiro atari guhurira mu modoka n'abandi bantu bagira ibyo baganira, avuga ko yashoboraga gushaka ahandi hantu hiyubashye ariko kubera kwanga amaso ya rubanda bahisemo guhurira hiherereye. Yemeje ko amafaranga 500,000 yafatiriwe koko ariko ko atafatiriwe mu biganza bya Munyakazi n'ibya Gahima ahubwo ko yafatiriwe mu biganza bya Sebaganwa ubwo yayashyikirizaga urwego rw'ubugenzacyaha REBU. Aya mafaranga ubushinjacyaha buvuga ko Gahima yayashyize mu modoka ya Sebaganwa nk'igihembo ubwo bahuriraga mu nzu y'uburiro Nyarutarama ari batatu mu mujyi wa Kigali. Umucamanza yavuze ko bisaba guhuza ayo mafaranga n'ibindi biganiro byabanje hagati y'abaregwa n'umutangabuhamya Sebaganwa ubashinja. Yanzuye ko icyaha cyo gutanga indonke cyangwa ruswa cyakozwe na Gahima inshuti ye Munyakazi abizi kandi abishyigikiye. Ku cyaha cyo gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite, urukiko rwavuze ko ibyakozwe mu ikosorwa ry'ibizamini byari mu nshingano z'ikigo cy'igihugu cy'uburezi REBU. Yavuze ko nubwo icyo kigo cyigenga bidakuraho ko kiri mu maboko ya Minisiteri y'Uburezi bwana Munyakazi yategekaga. Munyakazi akavuga ko nta byaha yakoze kuko atari butanga amabwiriza ku kigo cyigenga. Umucamanza yavuze ko kuri iki cyaha bwana Munyakazi atahanwa nk'agatozi ahubwo ko yahanwa nk'ikitso. Yavuze ko kuri Gahima ahamwa n'icyaha cyo gutanga indonke, ariko byagera ku gutanga ihazabu ikikubinshuresha tuyikiragerwa. Yavuze kandi ko kubireba ministri Munyakazi ubushinjacyaha bwamureze bunamusabira ibihano nk'aho akurikiranywe icyaha kimwe, nyamara ngo yarakoze ibyaha bibiri bitandukanye. Mu busabe bw'ubushinjacyaha bwari bwifuje ko Munyakazi yahanishwa gufunga imyaka 7 muri gereza no gutanga ihazabu ingana na miliyoni 5 z'amafaranga, naho inshuti ye Gahima yari yasabiwe gufunga imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga miliyoni 2. Nyuma yo kubahamya ibyaha umucamanza yavuze ko bwana Isaac Munyakazi yakoze ibyaha bigize impurane mboneza mugambi, yategetse ko uwari ministri muri ministeri y'uburezi ahanishwa gufunga imyaka 10 muri gereza no gutanga ihazabu ingana na miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Kubireba Buduga Hima, umucamanza yamuhanishije gufunga imyaka 5 yari yanasabiwe n'ubushinjacyaha ni hazaba ingana na miliyoni 1 n'igice z'amafaranga. Kuri aba bombi urukiko rwategetse ko bazafatanya kwishyura igarama y'urubanza. Nyuma y'iki cyemezo ijwi rya Amerika yavuganye na Maître Napoléon Chouaï bugunganira bwana Munyakazi yemeza ko nibamara kubona kopi y'inca rubanza bazahita bajuririra iki cyemezo cy'urukiko kuko kitabanyuze.
Kujurira bine ngombwa tumba kujurira iki cyemezo ngo tujye kureba kopi soke tuyisesengure none tujurire.
Murateganya kuzayibona ryari mukahita mujurira?
Akopiromba no mucamanza ni witanga abona kugira ngo uraboneka none isango jo ari kujya cyo zabonekera tuzatite ubujurire. Ni mfite kopirubanza niho uvuga ngo icyemezo yagifashe muri uburyo yashingiye ku ngingo zinizi nizi twe turanenga ibi n'ibi n'ibi kopi nimara kuboneka tuzicara tuyisesengure ubundi tujurire.
Bwana Isaac Munyakazi mu ntangiriro z'uyu mwaka nibwo yatanze ibaruwa y'ubwegure bwe ku mwanya yari afite muri guverinoma ku mpamvu yisize bwite. Gusa mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka mu nama ngarukamwaka y'umwiherero ibiye igabiro mu kigo cya gisirikare umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yamugarutseho mu bandi bategetsi batitwaye neza, anavuga ko by'umwihariko kuri we yafatiwe mu cyuho yakira ruswa y'amafaranga 500,000. Ariko mu rukiko yarezwe kuba ikitso cy'abatanze cyangwa bakiriye ruswa no gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite. Nakwibutsa ko abaregwa bombi baburanaga bidegembya umunsi w'ubujurire ku baregwa nturamenyekana, ariko amategeko ateganya ko batagomba kurenza ukwezi batarajurira. Bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu ku isi Amnesty International uramagana ifungwa ry'umunyapolitike utavuga rumwe na leta mu Burundi Fabien Banciryanino. Uyu yigeze kuba umudepite mu nteko ishinga amategeko yacuye igihe. Byinshi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma.
Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International uravuga ko ifatwa n'ifungwa rya Fabien Banciryanino wahoze ari umudepite mu Burundi n'ibyaregwa byo kwigomeka, gusebanya no guhungabanya umutekano w'igihugu bigaragaza ko ubutegetsi bushya buriho mu Burundi butihanganira utavuga rumwe nabwo wese. Uwo muryango urasaba leta y'u Burundi kurekura uwo munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi vuba na bwangu kandi nta mananiza, n'ibi byaregwa koko bishingiye ku magambo yavuze. Amnesty International ivuga ko ibyo barega Fabien Banciryanino bishingiye ku magambo yavuze ari umudepite hagati y'umwaka wa 2015 na 2020, kandi mu busanzwe ayo magambo yagombye kuba atayakurikiranwaho kuko yari afite ubudahangarwa ahabwa n'itegeko. Mu kwezi kwa kabiri 2022 Banciryanino yarwanyije iyimikwa rya Pierre Nkurunziza nk'umurinzi w'ikirenga wo gukunda igihugu. Yavuze ko ku butegetsi bwe bwamaze imyaka 15 habaye ubwicanyi bwinshi mu gihugu. Yandikiye umushinjacyaha wa bubanza amusaba gukora iperereza ku bantu 21 baburiwe irengero kuva mu mwaka wa 2016. Fabien Banciryanino yatumijwe mu iperereza tariki ya kabiri z'ukwa cumi afungirwayo kugeza tariki 8 z'ukwa cumi ubwo yagezwaga imbere y'umucamanza kuri parike nkuru y'Intahangwa i Bujumbura. Nyuma y'igihe kirekire cy'iburanisha ryabereye mu muhezo, umucamanza yategetse ko akomeza gufungwa bahita bamujyana muri gereza ya Mpimba. Amnesty International iravuga ko ifatwa rye rigaragaza ibangamirwa ry'uburenganzira bwa muntu kandi ritanga ubutumwa ko mu Burundi umuntu wese uharanira uburenganzira bwa muntu ari mu kaga hatitawe ko ari we. Uwo muryango uravuga ko ifungwa rya Banciryanino ryateye iyoyoka ry'icyizere ko ubutegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye bushobora gukemura ibibazo by'uburenganzira bwa muntu no guhuriza Abarundi ku ntebe y'ibiganiro.
Uburundi buherutse kuburira ibihugu byafatiye ibihano ko biramutse bidakuweho nabwo bushobora gufatira ibyo bihugu n'imiryango ibihano. Ibi byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga mu kiganiro n'abahagarariye ibihugu byabo mu Burundi. amwe mu mashyirahamwe n'amashyaka avuga ko ari icyemezo cyiza kigaragaza ubwigenge bw'igihugu bwo kutavogerwa, ariko abandi bagasanga bisa nk'imikino kuko igihugu gitunzwe hanini n'imfashanyo ziva muri ibyo bihugu n'imiryango mpuzamahanga. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza yadukoreye ubucukumbuzi kuri icyo kibazo.
Daniel Gerard Ndabirabe yazindukiye mu ntara ya Rumonge mu manuko w'uburengero bw'u Burundi kwifatikanya n'umugwi Serge kunwanisha Abarundi mu gisabisho bari batunganirije abantu baguye mu rwimo rw'1972 muri komine ya Rumonge aho maze indwi zitandatu uzura ibisigarira byabo. Urwimo bivugwa ko rwahitanye abahutu benshi kurusha Abatutsi. Ibisigarira vyagera ku 1271 nivyo werekanye. Ndabirabe azwi cyane nk'ubutisigarizayo hageze ko itabanze u Burundi canke ba demokarasi yerekanye agashavu afitiye umugwi wawe ni uje rutoza kuvya byabaye mu Burundi kuva mu 2015 uhereye ku Munyasenegale ya urongoye Dudu Diene yamwagirije ko inyegeza nyuma y'amabanga yahawe kugira ngo akine politiki. Daniel Gerard Ndabirabe:
hariho umuntu twumva reka ndamuvuge kuko yigize kirangiranwa cyanye rurangiranwa umuntu yitwa Dudu Diene yamahararariza ku Burundi ngo agateka kazi na muntu ni kubahirijwe mugabo ahari Dudu Diene ngarya magufa ari hajya kwatarigera za kubaza ati mbega bijya byo nibiki muri kino giye mu giye yanka kuza kuri we birya vuga atari bimuje agateka kazi na muntu nibindi bindi kuko yaba agateka kazi na muntu nahaba yaranyarutse nibatubwire gusa ko bakora politike ibindi babireke agateka kazi na muntu tuzokimenyera mu Burundi none ko n'indege ziza mu Burundi kandi twatwumvise ko bari hafi no kugira ngo icyo kibazo gitere inji cy'indege none aho nta nuribwire ngo avuga ati reka ngende mu Burundi kuraba biriya bintu.
Namukuru inama nshinga mateka avuga ko abahinga bawo ni baterekwa kuja mu Burundi abagizwe aho basigura ko ahubwo bi mu ruhusha na leta y'ico gihugu. Dudu Diene mukuru wabo yahaye ikiganiro rya Amerika ku itariki ya 6 ku kwezi umunsi umugwi yarongoye wongerwa ikiringo cy'umwaka n'inama yabonije rero batangaza na muntu
ati twabisabye kuva kera ariko ntiturapfa twemerewe kujayo n'ubu tuzobandanya kubisaba kugira turabe ko twokwishikira ku rubuga tuvugane n'inzego za leta canke abandi begwa n'ico kibazo cyo nyangwa ajyagateka kazi na muntu yamara nayo tutazokwemererwa twebe ntiduceke intege turakoresha ubuhinga bwacu tugakora amatohoza kandi ibikorwa byacu birashimwa raba twongewe n'ikiringo inshuro zine zose kugira twongereze ingufu
ukurindira ko bemererwa gushika ku rubuga. Bwana Ndabirabe yagiriza ishyirahamwe mpuzamakungu ngo niko byananiwe ku byerekeye ibibazo byo muri kahise mu Burundi
kuva umurwi ukora werekana ibisigarira nta hantu na hamwe ndigera mbona bandika kino mu Burundi rege ibara ryaraguye kuko tubona ko Olivier yinaniye n'ukugira ngo ushike hano irabe ntabyo bafise rero batwigisha
mbe mu 72 agateka kazi na muntu nikavugwa oni siwe yari iri cyawe ni yari bwabeho arya magufa bijya bisigarira biturega none twegwa barundi nitwegwe twenyene tubibona ko batugiye gukora amasatelite hejuru ibyuma bibona kure cyane kugeza no ku santimetero 50 none harya nta nigufa rya santimetero 50 ririmo icyo twumva ngo ni ugufatira ibihano Burundi ngo kubera agateka kazi na muntu nimba agateka kazi na muntu uno musi kavugwa ariko data gasigaye imengo niwo gategeke ibihugu bya Afrika nibihugu kumure bidapanze nkuko banyene gupanga ibihugu babishaka none ari amagufa yarayinka cyangwa yarayimpene naho yoba yinka cyangwa yimpene hari ivyuma ngo bizi kuyapima
mu gutohoza ku Burundi washinzwe mu 2016 ukaba uherutse kongerwa ikindi kiringo cy'umwaka ku nshuro ya kane wemeza ko ubugiye gukorana n'ibindi bisata mpuzamakungu byitagateka kakiremwa muntu amunatse ntare mpuzamakungu mana vya sepeyi nayo nyene yatanguje amatohoza ku Burundi nyezina haraheze imyaka 2 naho ico gihugu cabaye ica mbere cagisokoyemwo mu mpera z'ukw'icumi 2017 kubera amatohoza y'ibanze yari yuguruye. Eloge Wirikaneza, Ijwi rya Amerika.
Ihuriro ry'amashyaka atavuga rumwe na leta y'u Burundi rizwi nka CEFOR Arusha ryiyemeje guharanira iyubahirizwa ry'amasezerano ya Arusha rimaze iminsi rivugwamo ukutumvikana no kurwanira ubutegetsi. Mugenzi wacu Frederic Nkurikije yavuganye na Bwana Emmanuel Ndereyimana, umuvugizi akaba n'umunyamabanga w'iryo huriro. Yatangiye amubaza uko iryo huriro ryifashe muri iki gihe.
Ubusanzwe icyuka kibi cyatanguye ku itariki 2 z'ukw'umunani aho turi kumwe mu runani yahora ari umuvugizi yandi kugwandiko amenyesha leta y'u Burundi ko mu mezi abiri batisubiye ko ngo bikubita gashi ko azo atera sindi kugwa kwandiko mwagumvise akoresheje umuheto ubwo ndiko ngira mwaragumvise hanyuma twebwe rero tuca turabona tuti uyu muntu adushize mu mutego turakora inama turamubwira tuti ibyo bintu uhejeje gushika gutangariza Abarundi n'amakungu ntawe mwabivuganye kuko twebwe turi urunani rukeneye impinduka mu Burundi ruciye mu nzira za politiki na diplomasi nta bintu byo gufata umuheto twe duharanira hanyuma nca tuhitamo kumukura kuba umuvugizi kuko ni ibintu byari bigiye kudukwegera urabona na leta y'u Burundi ishobora guca ifatiraho iti ba bantu bariko bakoresha inguvu z'umuheto n'ibiki kugira ngo dufatirwe ibihano ku rwego rw'amakungu n'abandi bose baba bumva urunani rwacu ingene bari babitegereye atari ko kimwe
Jeremy Minani mwamukuriye mu nama nkuru y'urunani
twamukuye ku giti cy'umuvugizi twabaze inama ikoranye baca bashinga icyo gikorwa jewe nka muvugizi wa Seforanshi ubwo rero ejo bundi ahindutse ukoreye inama yo guhindura biro isanzwe itwara Seforanshi kuko ikiringo cyayo cyicara kirangiye aho itwagwa na perezida mugwengeza Shobino niho twari dukwiye turi 12 koromu yari ikwiye hanyuma turiga ingene amategeko avuga ingene twosubiriza uwahahora usanga ingingo ya 16 article 16 hari ibintu bifobetse ukuntu tuvuga ngo ibintu byo gusubiriza uwahahora biciye muri ordre alphabetique
mu majambo make murashaka kutubwira abategetsi bagize ubwo runani
urunani muri uwo mwanya twagwa na bamvuga inyumvira Federico icegera ciwe akaba uwitwa Rwigemera Jean Bosco na Jemandere Imana Emmanuel nkaba ni secretaire general nkasubira nkaba n'umuvugizi mumubwiye rero twari ko dutunganya iyo nama gutyo ngo tugire icyo gushikako bari isohoye mu nama ari batanu Jeremy arasohoka mu nama ndayikengurukiye asiga avuze ko atanze imihoho ku giti ciwe cya secretaire general hanyuma tubona bagiye ari batanu ariko amategeko araturekurira kubandanya turi indwi muri abo indwi twarabandanije ibikorwa nk'uko amategeko abiturekurira hanyuma tuca tubicisha mu matora rero haratowe bamvuga inyumvira ya perezida Rwigemera icegera na jewe n'umuvugizi wa secretaire general
umuntu arashaka kuvuga muri iki gihe ko ashobora kuba ari Seforo zibiri abo bashyira ntahe ntibashobora kuba bari kurashinga Seforo yabo nabo aho nuvuga Minani Jeremy na Jean Bosco ndayikengurukiye
mu bisanzwe bo bari cyane bahengamiye cyane mu bintu byo gukoresha inguvu ibigwanisho nta Seforo ikoresha inguvu n'ibigwanisho ibaho ibyo bakoze ahubwo tuca tubona umengo ibintu ariko barakoreshwa n'ubutegetsi bwa Bujumbura kuko ibintu baje gukora muri Seforo Arusha tubona ko ahubwo ari ibisigarira by'abari basigaye igihe basambura penare nibo bari baje rero kudutera ingorane duhiriwe duhishije rero ko baraye bikuyemo Seforo twe tugiye kubandanya ibikorwa ibyo byabo bishizemo byo gushaka gukora bakoresheje umuheto babikore ariko ntibakabyitirire Seforo urumva abantu nk'ubu rero muri Seforo Arusha twe dufata yuko ko bikuye mu nama bakagenda ntibakiri muri Seforo baragiye ibyo bindi barimwo iruhande ibikorwa tutazi dutangazwa gusa nuko tubona bariko bariyitirira ibikorwa bya Seforo Arusha bakoze ibindi biro iruhande urumva n'ibintu byo gutoba byo kuba barasamaza abantu ariko tumwebwe muri Seforo Arusha turi ku kivi turiko turakora ukuri kwamye nibaza ko atawe byotera impungenge na kare ugutuka na gutorera ahubwo banyibukije kuko ejo bundi yaciye avuga ngo muri ibyo bagize iruhande ngo bakuye bavunyingira Emmanuel na Rwigemera ngo babakuyemo burundu mu mugambi baciye banyibutsa kera nkiri muto umusazi numvise avuga ngo ngo yirukanye papa ku rutonde w'abakristu katolika nico kimwumva ntaco bimaze naco bivuze twebwe Seforo Arusha turi ku kivi abarundi babyumve amakungu abyumve ntacahindutse abo biyadukije ubwo kumbure bagikubita gashi basubire baje ku murongo
ikivi c'urunani Seforo ntigishobora kuba carataye agaciro muri iki gihe hari leta nshasha mu Burundi
ahubwo ubu niho ibikorwa bikomeye rya leta nshasha muri azi kwiri mu makanda y'iwahora atwara igihugu ari wenyine Rwigemera nkuru nziza amabitwa yatumye tukora uru runani ngo tubabe ko ibintu byogaruka itoto mu Burundi dusubije amasezerano yarusha ngo asubire atubere icumu twishimikije kugira ngo igihugu kigende neza. Murabona ko amabi akibandanya, ahubwo ubu niho tugiye nyine kuzikenyera ngo zigume kugira ngo turabe ko agateka kazina muntu mu Burundi kosubira kakagarukirwa, tukaraba yuko urubuga rwa politiki rusubira gufunguka abantu bagakora, amaradiyo yahunze murazi ko menshi akorera mu mahanga asubira atahe akora ukuri kwamye, abari mu sosiyete sivile agaharanira inyungu za politiki bazi bako ibyo ni byo bivuze mu Burundi, kandi nibyo koko turaharanira kugeza uwo munsi.
Hari abantu bashobora kwibaza ko izo ndyane ziri mu Rundani Sefor ari ndyane zerekana ko urwo runani rwasambutse, abo mwabwiriye
urunani ntirushobora gusambugwa n'umuntu kubera atashoboye gushikira icyo yipfuza mu mutima. Uwaje arondera inyungu ziwe canke ariko akorera leta y'u Burundi mu kinyegero, Imana ishimwe byarashitse baribonekeza baragiye. Ubwo rero dufata yuko baragiye atawubirukanye, turabasezeye kuko abasigaye turahari ingufu zo gukora dukorera Abarundi turazifiswe. Nibyo twumva mu majambo y'ibitutsi bariko baratanga hirya no hino, iyo turi kukiza intaka idusamaza Abarundi benshi ni byabona n'ibikorwa dukora. Urumva rero yuko ku bijyanye no guhangana na leta y'u Burundi tubiriko, abo nabo bashaka kuzana umuheto muri Sefor Arusha kugwana gukoresha ingufu, oya Sefor Arusha turi ku murongo w'ingwano ya politike, ingwano ya diplomasi. Iyo by'ingugu ntibishobora kudusamaza. Jeremy yarabitangaje, mwarabyumvise yuko ashaka kugwana na leta y'u Burundi yarayihaye ubutumwa y'iminsi 60. Ndayikengurukiye nuko nyene yamari muri ibyo. Jeremy nibaza ko ariwe yamukwegeye muri ibyo, kuko mbere yakora neza mu bya politike nibi ko yashatse kumwishimikiza kubera afite kahise ka politike k'uburoberi, bakabona ko bobikora gutyo bakabizana mu kungubu muri Sefor Arusha. Oya, igice kirenga 90 kugera muri Sefor Arusha duharanira impinduka z'intwaro mu Burundi tubicishije muri politiki.
Mushenahe Ndayimana Emmanuel, turetse abari muri komite y'urunani Sefor, ingufu z'urwo runani zihagaze he? Abanyagihugu bari inyuma yanyu bangana iki?
Turi runani turi mu migambwe, hari umugambwe y'ipedeziganibanga nsanzwe ndiwo, hanyuma hariho perezida Dutwara uba mu binyumvira ari muri FDU, tukaca tugira Rwigenera cegera ciwe ari muri IPRONA. Ubwo rero n'ayandi makomisariya menshi abari mu yindi migambwe, urumva iyo bavuze IPRONA mu Burundi bakavuga IPED mu Burundi bakavuga ipedeziganibanga bakavuga na na Frodo mu Burundi, ufatiye ku wahora ari umukuru w'igihugu ubu ariwe mukuru wa Sefor Arusha uno munsi bavuga inyungu ya Frederico. Murumva ko iyo migambwe ari urunani rw'amamiliyoni y'Abarundi, izo ngo urumva iyo ziva aho ziri. Abo bandi nabo ndazi ko bahora bogera kuri twebwe niba bahisemo kugenda, n'ukuri nta ngufu badutwaye, nta n'umurundi atabizi yuko iyo migambwe yabo ari iyo kuri interineti.
Ariko iyo migambwe mumvuze murazi ko ari migambwe irimo imice myinshi kandi n'iri mu Burundi yitwa ko yobifise abantu ititwaye neza mu matora yabaye mu Burundi.
Iyo migambwe irakomeye cyane, kuko byo kuvuga ngo ni bice mu byo leta y'u Burundi yakoze muri ya programme yabo yo kugira nyakuri mu migambwe. Ariko abanyagihugu bo nta muntu abanyakuri mu mutima wiwe, kanatsinda barabibonye ejo bundi baje guhangana na Sendegerde mu matora barayikinze impaga, bisigura yuko izo nyakuri biyegereje ni nyakuri mu mpapuro ariko nta nyakuri ni mu mitima y'abanyagihugu.
Imigambi y'urwo runani canke igice c'urunani Sefor murimwo muri aya mezi ari imbere ni nkihe? Murashaka kuducira ku mayange?
Kugeza ubu sinovuga ngo turi igice, kuko iyo hagize abahitamo kuva mu gikorwa barimwo bagashaka kugenda bagisambuye ku nyungu za leta yo ya Bujumbura canke ya Gitega, ariko bagaca basanga abagabo bari kumwe n'abagabo b'igunja n'ijambo tutashobora kunyigwanyigwa ni kunyeganyega n'imiyaga iri kirahuha nkatwe. Sefor Arusha rero nta bice kugeza uno munsi birimo. Hanyuma imigambi dufise murayizi, umugambi nyamukuru murazi ko Burundi atakigenda n'igihugu ca nyuma mu bijyanye n'ubutunzi, n'igihugu ca nyuma mu bijyanye n'agateka kazina muntu, n'igihugu ca nyuma mbese mu bijyanye n'indero, mu bijyanye n'ubuvuzi, ibisata byose bya leta ari ibikorwa rusange, icyo twita bikorwa bya leta ibisaka byose byarasambutse igihugu gikeneye gusanurwa gusubira itoto.
Emmanuel Ndereyimana umuvugizi urunani Sefor Arusha mukaba kandi n'umunyamabanga ubwo runani murakoze cyane rwose ukanyamuhaye radio ijwi rya Amerika
murakoze namwe ubona n'umunyeshi makuru.
Shuti mwarimu duteze amatwi aha no dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha tubashimire kuba mwaduteze amatwi dushimire Fatuma Alimasi Karala wadufashije kwegeranya aya majwi na Frederic Nkundikije waruhagarariye aya makuru kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema mbasezeho mbifuriza weekend nziza.